ከዘመትኩ ኢዝዊ ዳ አሜሪካ ካተ መብጋን ዲሮት ያች ኩሪዳ ዲን ሱቲያ ቦሴን ፍካን ዲራ ኩሪ ኤፍኤም ምንም ናን ምንም ናን ቢሰብተቱ ነው ኩሪ ዳሜሪካ ኩሪ ኤፍኤም ዘና ካን ምንም ሰብተቲ ኪጋሪ ሞብሮንዲ ሞትኩን ዲራ ኩሪ ኤፍኤም ምንም ቸና ናን ካን ንቢቼ ቸና ናን ኩሪ ኤፍኤም ምንም ቸና ናን ካታ ንቢቼ ቢቢል ኩሪ ሚክሮም ንትመና ፍደን ዮንጋቦ
አሎይዝ ቢግሪማን
mutwazo no kugenda gasatura kigo hanyuma mukakuramo cyo giko urumva nko mara muri ma bose rero urumva mu bica bipfa umuntu agashasanga mu ndusu binyo
nkagishira hasi nkuko nkakiyica nkongera nkaraba nkuko gicyo bagisigaye mu nkacasanga harimo ibindi abikura
nabarimye bibigori bo mu ntara kirundo mu Burundi basaba kuronswa imiti yo gupomba imirima yatewe n'impongwa umuntu yikekwa kwa korana nitagondwa z'abayislamu yarashe abapolisi babiri mu izinga ry'igihugu cy'u Burundi rya Réunion no Moscou kandi
Senabre yahoze arongoye Chade yakatiye umunyororo wo guherayo na Sentare idasanzwe ya Afrika
Raia Odinga yagenye uno Moscou kandi guserukira imigambi y'izurunani National Super Alliance mu matora mukuru y'igihugu azaba mu kwezi k'umunani muri Kenya
abasirikare babiri ba Leta Zunze za Amerika bariciwe muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu
aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagasaba ko ubyo bunonose mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu
amakuru y'igihe no tuyahere muyavugwa muri Afrika Sentare idasanzwe ya Afrika iri Dakar muri Senegal yaciriye umunyororo wo guherayo Hissenabre yahoze arongoye igihugu cha Chade yaciriwe hugurubanza kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhotera ikiremwa muntu komisiyo yo muri Chade ijeje gutohoza ivyiwe yasanze mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 gushika igihumbi kimwe amajana 1990 abantu bashika ibihumbi 40 barafuye kandi begekwa kugatwe kiwe Hissenabre ubu afise imyaka 74 y'amavuka yejejwe ariko ku byaha byo kwiba imitungo ya leta yagirizwa kandi akazofungirwa muri Senegal canke mu kindi gihugu kiri mu muryango w'umwe bwa Afrika uru rubanza ruje rukurikira urwabaye tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 aho yaciriwe ubwo guherayo ku byaha by'intambara ibyaha byo guhohotera kiremwa muntu ubwicanyi na Sentare idasanzwe ku itariki ya 29 kwezi kw'indwi 2016 yasabwe gutanga ibihumbi 30 by'amafaranga y'abanyaburaya ku muntu wese yahohoteye
umuntu yikekwa kwa korana n'intagondwa z'abayislamu yarashe abapolisi babiri kwizinga ry'igihugu cy'u Burundi rya Réunion no Moscou kandi abapolisi bariko bagerageza kumuhagarika umuntu na nyina wiwe baruhiye guhagarikwa igipolisi inyuma yuko gisatse inyubako babamwe cato ibigwanisho bitari bike nibikoresho bikenewe gukora amabombe ivyo vyatangajwe n'umushikiranganda rejwe intwara yo hagati w'u France abapolisi bakomeretse bajanywe mu bitaro yamara amagara yabo ntageramiwe mwitangaza ubushikiranganje urejwe intwara yo hagati bw'u France bwamenyesheje ko umuntu yarondegwa kubera aha yagize iterabwoba n'ahatabindi birenga aho ubwo bushikiranganje bwatangaje abashikiriza amanza bajejwe kugwanya iterabwoba bariko baragira itohoza kubera uwo muntu yarashe abapolisi babiri mu izinga rya Réunion akorana n'intagondwa z'abayisilamu ico gitero kibaye indwi imwe inyuma y'ukuwundi umupolisi w'umufaransa yishwe arashwe i Paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa leta ya kiisilamu yari yitiriye ico gitero c'i Paris
tugaruke muri Afrika aho Kenya na Ethiopia byagirizwa n'amashyirahamwe atanga ifashanyo muri Somalia gukoresha ingufu zirenze urugero ku basivile ba Somalia mu gihe baba bariko barwanya intagondwa za Al-Shabaab ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu raporo service y'Isomalia ku ijwi rya Amerika yashoboye kuronka ivuga ko Kenya yakoze ibitero by'indege ku banyagihugu babarimye mu ntara ya Gedo muri Somalia kuva mu kwezi kwa gatandatu tu umwaka wa 2015 ivuga kandi ko abakozi bajejwe gukingira ibikoko bahagaritse abanyagihugu bakorera ubwicanyi ndengera butungane umuvugizi w'igisirikare cha Kenya Colonel Joseph Uwo yahakanye ivyo birego havuga ko Kenya igaba ibitero kuri Al-Shabaab gusa. Ibisirikare vya Kenya na Ethiopia bisanzwe biri muri Somalia mu nteko za Amisome zagiye kurwanya Al-Shabaab.
Koyene nkuru yerekeye Kenya, Raila Odinga amenyereye vya politika akaba yigeze kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Kenya. Yagenywe uno musi kuwa kane guserukira imigambwe y'urunani National Super Alliance mu matora makuru y'igihugu azoba mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Ivyo vyabereye mu ikoraniro ryo mugambe ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Abategetsi bakomeye b'imigambwe y'urunani National Super Alliance batangaje ku mugaragaro igenwa rya Raila Odinga uno musi kuwa kane. Odinga azoserukira ugo runani mu guhangana na Perezida Uhuru Kenyatta mu matora yo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka nk'uko byagenze mu matora yo mu mwaka w'2013. Abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe na leta ya Kenya bizeye ko urunani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya Jubilee Party mu matora yo ku itariki 8 zo kwezi k'umunani.
Igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko abasirikare bacu babiri bishwe ugira gatatu arakomereka mu gitero bakoze ku muhari wa leta ya Kiisilamu mu gace wigaruriye mu buseruko bwa Afghanistan. Amerika ivuga ko abasirikare bayo bari mu bikorwa bya gisirikare bafadikanije n'abasirikare ba Afghanistan igihe baterwa ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu ntango z'uko kwezi. Indege ya Amerika yarateye bombe nini cyane ku kirindiro cy'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu ntara ya Nangarhar. Abategetsi ba Amerika bavuga ko iyo bombe yishe abarwanyi bashika 92.
Radio Zwidi Ameriki, Washington DC, mwana nyo kumviza makuru hirya no hino twabateguri. Leta y'igihugu cy'u Burusiya yasavye Israel n'ibindi bihugu kwirinda gufata ingingo izarizo zose zishobora kongereza umwuka mubi mu gihugu cya Siriya. Ivyo ni nyuma yuko Israel igize ibitero by'indege z'ingwano no musi kwa kane mu kibanza kirimo ibigwanisho ivuga ko byari bigenewe umugwi Hezbollah hari hafi ikibuga cy'indege mpuzamakungu cyo ku mugwa mukuru wa Siriya Damas. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'u Burusiya Dmitri Peskov yabwiye abamenyesha makuru i Moscow kubyo byose bikwiye kwirinda ingingo izarizo zose zishobora kongereza umwuka mubi usanzwe uri mu karere igihugu cya Siriya kirimwo. Yamenyesheje ko ubwigenge n'imbibe za Siriya zotegerezwa kubahirizwa. Ikibanza carimo ibigwanisho cyatewe kiri mu minwe y'umugwi Hezbollah wo mu gihugu cya Libani. Amakuru y'iperereza atangwa n'abagwanya ubutegetsi bwa Siriya n'amakuru ava mu karere yamenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'igihugu cya Israel vyahiga ibigwanisho vyari birungitswe n'igihugu cya Iran mu ndege z'igisirikare n'indege zitwara imizigo.
Igipolisi c'i Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza cahagaritse umugabo akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibirwanisho hafi y'ibiro vy'inama nshingamateka n'inyubakwa ibamwo umushikiranganji wa mbere Theresa May. Igipolisi cashikirije ko cafatanye uwo mugabo ari mu myaka ya 20 imbugita kandi atacahungabanije umutekano w'abanyagihugu. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yatangaje ko Theresa May atari mu rugo rwiwe igihe ivyo vyaba. Umutekano warakomejwe muri ico gihe inyuma yaho uwundi muntu yiciye abantu bane ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatatu abagonze n'imodoka. Ico gihe yaciye yicwa n'igipolisi.
Abarusiya bose uko ari 78 bari mu bwato bw'iperereza bw'igisirikare cy'u Burusiya bwasekanye no musi kwa kane n'ubwato butwara ibidandazwa hafi y'igihugu cya Turikiya mu ibahari ryirabura bita Mer Noir mu rurimi rw'igifaransa ni bazima. Yatangajwe n'abategetsi b'igihugu cya Turikiya n'u Burusiya. Ubwato bw'iperereza bw'igisirikare cy'u Burusiya Liman buvugwa ko bwasekanye mu bihe byari bimeze nabi n'ubwato Yuza Arsif Hash butwara ibitungwa bwari bufise idarapo y'igihugu cya Togo kiri mu burengero bw'akarere ka Afrika. Tubibutsa ko mubandanya kudukurikiranira kuri inshuti ya bose radio yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali mu Burundi, mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
amakuru mu karere leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza abantu 9 bahungiye yo ikeka ko bakoze genocide muri 1994 bagashikirizwa ubutungane urutonde rwabo bantu rwashikirijwe intumwa z'abadepute ba Zambia barangije urugendo rwabo mu Rwanda uyu munsi inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Assumpta Kaboyi
Amazina yatangajwe yabo leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo bahoze ari abakozi ba leta abihaye imana ndetse n'abacuruzi umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko mu Rwanda rukurikiranye abantu 9 muri Zambia u Rwanda rugasaba Zambia ko abo bakekwaho icyaha cya genocide bafatwa bakoherezwa mu Rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cyabo kugeza ubu leta y'u Rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na leta ya Zambia gusa umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranywe ibyaha bakoherezwa
ariko ntabwo solution treaty ari impamvu yatuma abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha ko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi byarasinye hari amasezerano ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya genocide yo muri 1948 ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu Rwanda by'i Burayi kandi nta masezerano nk'ayo hari ni ukubera yuko bafite obligation ijyanye n'iyo convention yo muri 1948 mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya genocide bakaba babohereza mu Rwanda bakaburanira Norvege yarabikoze Denmark yarabikoze ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari treaty ngo ntacyo uzakora turumva rero icyo atari ikibazo ariko tukiri no kuri icyo nuko leta y'u Rwanda yatangiye kuvugana na Zambia kujyanye n'ayo masezerano.
Abadepite ba Zambia bari mu ruzinduko mu Rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi, ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko. Aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo. Kuri Madame Patricia Mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kugana na ministeri yabo y'ubutabera nibagera iwabo.
As a nation and as members of parliament, believe you me,
yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu Rwanda ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye turumva cyane akababaro mufite muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi ndizera ko tuzabiganiraho na ministeri yacu y'ubutabera mu rugendo izi ntumwa z'abadepite za Zambia zarimo mu Rwanda abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepite ko bazaba intumwa za leta y'u Rwanda maze bagasaba ko impunzi z'abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri genocide bakoherezwa mu Rwanda leta y'u Rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri 700 zisaba ibihugu 33 cyane cyane bya Afurika kohereza mu Rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze genocide mu Rwanda umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u Rwanda cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya Afurika bigorana kumenya aho baherereye Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Assumpta kuri iyo nkuru mu Burundi imyaka ibiri yararangiye ku wa gatatu kuva habaye ku igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane umwaka wa 2017 mu gisagara cya Bujumbura imyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ubwira gatatu kwa Perezida Petero Nkurunziza mu mabanga y'umukuru w'igihugu Bega inyuma y'iyo myaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'u Burundi umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanya nka abiducire ku mayanga
hari byinshi byahindutse mu gisagara cya Bujumbura hari byigaragaza n'ibindi umuntu atabasha kubona hari n'ivyo bamwe mu banyagisagara biyumvira ariko batabasha gusobanura bamwe mu banyagisagara badashima gutanga amajwi ndibifuza ko ivyabaye byosubira karitiye ya Mutakura yo muri zone cy'ibitoke turi muri komine ya Ntahangwa ni imwe mu makaritiye yo mu gisagara cya Bujumbura yabereyemo imyiyerekano n'imishamirano uno munsi iyo karitiye ni nyabagendwa mu gihe mu minsi irangiza umwaka wa 2015 abayi bamwo bari bakinjuye kubera intambara hagati y'abahavuye bafata ibigwanisho bagahangana n'abajejwe umutekano Patrick Ndikumana numwe mu baheruka gutahuka muri karitsiye Mutakura yaranigeze kuyitwara yibuka ingene ibintu byari byifashe imbere yuko akinjura ashima ko ubu ibintu byifashe neza
twebwe kubyukuri twarahunze ico gihe ibintu byameze nabi hariho amasasi menshi hari amagrenade menshi abantu nibagiye amamagabo ubutekano ni wose abantu batasayine bubare buriho amabotika ariho mwa ico gihe na botika yari hari na makara na kabare ntanakibuga kwisa tukuje imyaka 2 harabaye kiringo cha 3 cy'umukuru w'igihugu aho cyatumye habizogorane ubu haratekanye abantu baraganira baratemberanira nta kibazo dufise ubu ni impore amakinga arinjira amamoto arinjira amamodoka arinjira mu kera mu ico gihe cyo 2015 na modoka yamanuka na moto yamanuka na kinga yamanuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura aremeza ko ubu igisagara cyose ari nyabagendwa agereranije n'igihe cy'imyerekano Fredi Bonima avuga ko abikesha abo bikorana mu ntwaro n'abajeje umutekano.
Turavye rero imyaka 2 heze ni ibintu byinshi byahindutse. Abavuga mu kirundi ngo ntamvura idahita, turabona yuko amahoro umutekano ukwidegembya kwagarutse. Na cyane cyane cyo twovugana nabo bari bateye umudugararo, abari barahunze bamwe baratashe, abari mu munyororo bamwe bararekuwe. Tukabona yuko igisagara isura yacu ari nziza. Tukabikesha rero indongozi zacu tukabikesha abajeje umutekano n'intwaro bakuriye mu nyabune kugira amahoro n'umutekano bisasagare mu gisagara cyacu no mu gihugu cy'u Burundi
aho muri mutakura haribonekeza amazu akigaragara azarabaye musaka bene yo bataratahuka urongoye zone cy'ibitoke ntiyashoboye kuboneka kugira atange ibiharuro by'abatarahunguka Patrick Dikomana yemeza ko nk'abagera kuri 80% bamaze kugaruka
kandi bamanye neza abahutu abatutsi nta kibazo baratemberanira bagasangira na kayeri na byose nta kibazo gihari mugabo hariho bamwe batarazo urabona ko ari impango zimwe zimwe zasibye babanga nyuma yawe arasibye mugabo benshi nabari bapanze
naho abanyamutakura badashima kugira ico babwiye bamenyesha makuru bibaza ko abatarahunguka bafise ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi na cane cane abagiye mu myerekano abo nabahungiye mu bihugu bibanyi bagizwa hanini n'ugwaruka umukuru w'igisagara cha Bujumbura arabahumuriza Fredi Mbonimpa avuga ingene vyogenda kugira bagaruke mu ruhongore
umuntu wese ari hanze y'igihugu iyo tubwira n'abasubwoba tukamutegera tukamuzana tukamwerekana mbere abenegihugu bakabona yuko bigaragara yuko yagarutse kuko iyo baje binyegeje titumenya ko akagatima ko katarahera kuko nona cyo gituma bari abantu bagirira ikigonge twabakiriye kuva bakiva mu nyororo tubaherekeza gushika mu ngo zabo tugiranira ibiganiro byo kubana neza hanyuma mbere turabagirisha na retraite y'iminsi 2 nkuko mwabikurikiranye kugira bumve umutahe uhambaye ko ari amahoro nabo bakwiye kwiharanira abakiri hanze y'igihugu nabo tubateye akamu ko gutaha baze bubake igisagara cyabo n'igihugu cyabo
imyerekano yo kwiyamiriza kwitoza ubugira gatatu k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatangwe mu bwenekerezi ya 26 ukwezi kwa kane muri 2015 yabereye cyane mu mazone ya Cibitoke Ngagara yakabiga bwiza na Musaga imishamirano yakurikiye yatumye abarundi barenga 300,000 bahunga igihugu nkuko byatangajwe n'ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR abarenga 700 nabo bahasiga ubuzima kuko byemezwa n'umurwi w'igihugu ujejo gateka kazi na muntu CNDH i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi mu ntara ya Kirundo abarimyi b'ibigori basaba kuronswa imiti yo gupompa imirima yatewe n'impongwa abo barimyi bavuga ko biteze umwembe umuke w'ibigori Jambo Skondra Rurinze niwe yaduteguriye iyi nkuru
abarimyi b'ibigori bo mu ntara ya Kirundo bari biteze gutuburura mwiyimura y'impeshi gimirije mu Kirundi bashumugani bati aho mworo yanike ntibwuma ni mu gihe impongwa yiraje mu bigori inyuma y'umwaka wose abarimye bigori baruhira ubusa kubera uruzuba aba barimye bo muri komine ya Busoni basa nabihebuye
tagumwe mu bigori ntawo hari kubera impongwa zarabimaze emutuko janye mu murimo karaba wojorego zirabijyamo nyene zikabijya mu mutima zikabimara kigoro gasanga nyene cyaranse gukura kiguma hasi ntamwe mbutwiteze w'ibigori
umpongwa nakamenye nakanyogomba gusa kamaje kujya mu kigori ntabwo kiba kikigize amasega ngo kiyaduze hejuru kujyanye amasega yose kujyanye acapfiramo kumva kiyabicaga ngo kikicara mu hagati na hagati ntabwo ikigori kiba kikicamutse kiduge hejuru
abarimye baramaze kugerageza imiti imwe imwe uko babivuga ahenshi yarasenzwe
kibazo cy'impongo twa twarabuze tuvaniye tuca kubera twaragerageje kubaza ahantu habone ku mutwa bakagutuma batubwira ko imiti yayo igoye kose izindi hanabagerageje gupompa ariko byarasa batubwiye ko umuti uzimbye rwose atarose yopfa kubugonda kubera n'ubukene butwugarije harabagerageje ariko bumva si bose wasanga nk'umuntu umwe ari wapfamye nabone nabonye menga nta nakamaro ngira ntiwari umuti wavyo umuti yagerageza bakamubwira ati uyu muti n'uyu urashobora kuba wo bivura ariko naho bapfumye ngira ntibyashyize neza kuko aho uciye hose usanga ingorane dufite ni imwe
abadashobora kuronka imiti baragerageza gutoragura izo mpongwa
nkagishyira hasi nk'uku nkakiyica nkongera nkaraba nk'uku icyo bagisigayemo nkaca asanga harimo ibindi nkabikuramo ubwo bukeye subiyeyo n'ubundi casanga byiyongereye umutima w'ikigori wamaze gucika
umuti wazo no kugenda ugasatura ikigori hanyuma ukakuramo icyo gikoko urumva nk'umara umurima wose rero urumva bimwe bica bipfa umuntu agaca asanga umwembe usubiye inyuma
basaba kuronswa imiti
icyo twabasaba nyine ni uko bodufasha n'ubu nyine izo mpongwa mwozana umuti nke kuwapompa zogabanuke
icyo dusaba ni uko bogerageza kuraba uburyo bwose bushoboka bakarondera umuti bakaza bakabitora bakabijyana ku ipimo bakaraba umuti bikwiranye nabyo
Sindayigaya Finiasi umugenduzi ajejwe amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo avuga ko ako gakoko katanguye kwibonekeza kuva mu irima ry'urutasi mu gihe abarimyi bavuga ko imiti bakoresha ataco iriko iramarira ibigori bigwaye Finiasi Sindayigaya avuga ko hari abakunze gukoresha imiti ya magendu umuti avuga uva mu Bugande ukaba witwa Dirsiba abahanura gukoresha imiti ikurikira Octene ku rugero rw'amagarama 20 ku litiro y'amazi asefate ku rugero kwa sese imwe ku litiro y'amazi hamwe n'uwitwa Dudu umuti wemerewe gukoreshwa vyifata kibanza ku rugero rwa sese 20 ku litiro y'amazi mu gihe abanyagihugu bavuga ko ibiciro vy'imiti ari binini umugenduzi w'amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo avuga ko abarimyi boje hamwe bagateranira uwo muti mu kugura asigura ko ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara butoronka umuti buha umunyagihugu umwumwe Fenias Sindayigaya asaba abarimyi gutahura ko aribo bategerezwa kwitwararika amagara y'ibitegwa byabo nka kujya aborozi bitwararika kuvuza ibitungwa byabo ikindi umugenduzi w'amagara y'ibitegwa mu ntara ya Kirundo asaba abarimyi nukurarira imirima yabo ivyo navyo asigura ko byabafasha kumenya ko ibitegwa byafashwe n'ingwara hakiri kare gutyo bikavuzwa bitarasinzikara Fenias Sindayigaya avuga ko no kunobagura izo mpongwa bishoboka hakiri kare mu gitondo asoze avuga ko ikibazo cy'impongwa kizwi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kuko kitakiri ikintara ya Kirundo gusa mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tati Ijwi rya Amerika Washington DC Burundi buhamagarira abagwiza tunga n'abanyamitahe mva makungu kuzana imitahe yabo mu gisata c'amasoko ntanga nguvu hamwe n'ubutare abasagukira ico gihugu bayivugiye mu nama iminsi itatu irikira huzi ibihugu birenga 15 vya Afrika yarusha muri Tanzania biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanga nguvu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu Pierre Claver niyo nkuru dufite yari yarusha
Ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukurwa ngo bushigwe ku isoko mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanga nguvu muri Afrika Oswald Ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganji yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu
maze inzozi ni nyinshi mu gihugu dushaka guhera ku mashamba ashamuro no turafe tatari make kandi guteza imbere afise ubutare bita materere toni kere aho bari ko bagomba gucukura mugabo hari nahandi henshi iri mugabo akeneye kugushaka cyase mugabo ataracu kugwa hariho iminyere bitare twate harimo volframit castarite na corta cyane cyane muri mu buraruko bw'igihugu inzabo z'ingyango ni nyinshi cyane harimo cibitoke hariho ibururi hariho muyinga hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadium ngizwe bashira hari hariho de phosphate tuzirahari
ubwo bushikiranganje bwo butare na gataka buhamagarira abagwiza tunga mva makungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi Oswald Ndagije yizeza ko bazokingegwa umutekano wabo no butunzi bwabo
ubu ni byango zishobora gufasha mu guteza imbere igihugu nuko zoba zaragize ku bushakashatsi nka zose hanyuma tukaronka abazicukura hanyuma tukamwe n'izo zishobora tuzo bishobora amafaranga no kwinjira mu gihugu icyari no munsi nuko byose nakubwiye ngira ngo nka entiere nshya gatatu cyane cy'icumi barashaka je kimaze kuja mu ngiro ubu rero twivuza yuko muri iyi nama twatwajemo tworondera abagwiza tunga abashakashatsi baza mu Burundi kugira ngo bafashe kumetambare ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere igihugu icyo nshaka kuganisa mu bisere yo bari hafi cyane yabyumvira ngo mu Burundi amahora hari hari mushobora kuza bo byibonera na prevane ke murabona ko benshi mu Burundi bari kwatanga kuza gukora hari abantu benshi bayo bari mahanga batanga inkuru zitareza ku gihugu mugabo nk'uwo wangu bari buje muri akaraba bosanga ari nyabagendo ari hari mu gihugu cyose ni nyabagendo umutekano urahari nako ni uhora wuza kugira icyo bakoze mu gihugu
hamwe ico gisata cotezwe imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga 80 % vy'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice 5 %
yashaka kuja mu 80% wumvise amasosiyete dufise ibite amasosiyete nta nguvu yose hari mu gihugu hamwe tu shizemo inguvu hanyuma abanyigira tunga bakaza tugakora nibaza ko iyo je bintu byutanga iteramere iyo rirenge ya plus de 80% ubu bavyeva kuri 2% biri kwijana ubu dasaba afise ikwiye sinimaze kwa musubiza inyuma kimwe gusabonye niyo bisubiza inyuma kuzanga dakwije ivy'amategeko
inama ihuza ibihugu birenga 15 vya Afrika mu byerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare ibona ko ibintu bikwiye guhinduka maze ubutare ntibutume Afrika iguma mu ntambara z'urutavana ko ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nico gitangwa ko akarorero kugifise ubutare byinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara na igihugu gitangwa ko akarorero mu gukoresha neza ubutare n'inzahabu gifise n'igihugu cha Botswana cye clave ni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro twati bafitiye kuri isaha y'amambere ya ureka tubibutse injamake makuru twabashikirije aroyisa
ku mugabane wa Afrika Centrale idasanzwe ya Afrika iri Dakar muri Senegal yaciriye umunyoro wo guherayo Isenabri aho zari umukuru w'igihugu cha Chade yaciriwe kuri uyu munsi wa kane ku byaha byo guhohotera agateka kazi na muntu
umuntu yike kwa kwakorana n'intagondwa z'aba Islam yarashe abapolisi babiri mu izenga ry'igihugu cy'u Burundi cya Reunion no munsi wa kane abapolisi bariko bagerageza kumuhagarika
igihugu cya Kenya na Ethiopia byagizwe n'amashyirahamwe atanga ifashanyo muri Somalia gukoresha ingufu zirenze urugero ku basivile ba Somalia mu gihe baba ariko barwanya intagondwa za Al-Shabaab ziba zigomba kujabuka guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu
Raida Odinga amenyereye vya politika akaba yigeze kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Kenya yagenywe no munsi kwa kane kuserukira imigambwe igize urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'umunani muri Kenya
Nayo igipolisi cy'i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza cyahagaritse umugabo akekwa ko kugira iterabwoba kuko yari afise ibigwanisho hafi y'ibiro by'inama nshingamateka hamwe n'inyubako y'umushyirangaji wa mbere Theresa May. Igipolisi cyashikirije ko cyamufatanye imbuga itakandata cyahungabanije umutekano w'abanyagihugu.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twatwe bafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika dushimiye engineer yadufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe n'uwegeranije ibiganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mu 10 na Fidel Niyongabo
na Aloise Bigirimana